mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ni kuwa gatandatu. Mukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Ijwi rya Amerika. Mwese kandi mbahaye ikaze.
Bwo kwitwaza ibindi ko bari bashaka ama opportunity yo gushika hiye bakashikayo, ariko ntibovuga yuko bagiye kumvuza umutekano muke mu Burundi. Turamahoro, tumerewe neza.
Uyu ni umushinga nawe Canisius Bindava, ni umurundi wari uyoboye ikipe y'urwaruka rw'abana barundi bari baje inaha i Washington mahiganwa yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye na za robo n'imashini zikora ibintu abantu bakora. Abo bana b'urwaruka batandatu barazimiye, ariko kuva ku wa gatatu no ku wa kane hano muri Leta Zunze za Amerika cyane cyane mu gace ka Washington DC, polisi ya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko ifite amakuru yuko babiri muri abo bana babonetse bambuka umupaka bajya mu gihugu cya Canada. Abandi bane kugeza ubu ntibaramenyekana neza aho baherereye irengero ryabo. Izo nkuru zakomeje gusakara mu nyamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashize ubu iminsi ine. Hagati aho kandi Canisius Bindava wari uyoboye ikipe y'abana yagarutse mu Burundi. Iyi nkuru turagakaho cyane muri raporo muri siporo bwo turabagezaho ko umukino wahuje ikipe Intaba mu Rugamba wagenze na Evariste Nziko Banyanka. Ni mu kanya gato. Kubakomeje kutwumva rero turi ku wa gatandatu. Umukuru w'ikipe y'urubyiruko rw'abana barundi yari yaje mu irushanwa rya za robo bakazimira ku wa gatatu no ku wa kane, yari ageze i Bujumbura mu Burundi ari wenyine. Hagati aho polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane hano mu gihugu wa Washington DC imaze iminsi itangaza amafoto ndetse n'amakuru kuri abo bana uko ari batandatu. Abivuga ko babiri muri bo bagaragaye bambuka umupaka bajya mu gihugu cya Canada, abandi bane kugeza ubu ntibaramenyekana aho baherereye irengero ryabo. Ariko kandi iyo minsi ine irashize, uwagiye abayoboye no kuvuga uwari uyoboye iyo kipe y'abana batandatu b'Abarundi we yari yageze i Bujumbura mu Burundi. Mugenzi wacu Oriyanitaga ishaka kwakurikiranya inkuru kuva ku wa gatatu aho agiye kureba akahura n'iyo kipe y'abana aho barimo guhatana hano i Washington DC, yabashije kuvugana n'uyu Canisius Bindava kuri telefone atangira amubaza niba hari ikimenyetso yigeze abona kigaragaza ko aba bana bashobora kuba bahunga.
Ntibigeze banyereka ibimenyetso nofatira ko bihambaye binyereka yuko bashobora kuguma hiyo, kuko twagumye turi kumwe umwanya utari muto no muri aya makompetisiyo. Nkuko nagerageje kubivuga hiyo, nibaza ko n'ikintu baba bafashe ingingo ubwabo cyangwa babifashijwemo n'abandi bantu gushika kuri uno munsi ntaramenya kuburyo bafashe ingingo yo guca baguma hiyo, ariko je naragerageje uburyo bwose bwo kumenya amakuru yabyo, kuko cyari igikorwa nari niteguye ko bafashije abandi bana mu Burundi bakabimenya bakashobora kugira icyo bamariye abandi bana ngaha mu gihugu. Naje kubwiwanje numvise ko mbabaye cyane, ndabura ukuntu ndabifata, mba nk'umuntu nyine apfanywe n'umwana mu minwe amujyanye kwa muganga, ariko nyine ndagira umutima ukomeye wo kwihangana. Ndabwira abazungu ko ntegerezo agiye kugaruka mu Burundi, ko nta kibazo mfise kandi igihugu cyanjye ndagikunda, ntambu zari gutuma ngira nguma hiyo, kuko numva umengo uko bagiye ni decision bafashe babifunditse batabimbwiye ikintu na kimwe. Mvuga ati rero kuko bwafashe decision kandi atacyo nshobora kuyikora ko kininiya, ati nta kundi ndabyakira uko, ariko n'umubabaro kuri jewe kandi kuko abo bana ni baracyari bato, ariko nabo ubundi ntibanarepresenta 60% z'abandi bana basigaye i Burundi kandi bategerezwa kumenya ibyo bintu. Nzokora ibishoboka byose kugira mvugane nabo badufasha, numve ko bashobora kubandanya badufata mu mugongo. Twitwaye neza uretse nyine ako kantu bashoboye gukora batangije inama nanjye nkiro turuva ndi muri iyo situation.
Ego none nko mwishira hamwe ijyanyu ibinye byari bwabe haraho mwari bwaje mu mahanga ibintu nk'ibi bigashika?
Oya, nkuko bwarubaye bwa mbere tujya mu mahiganwa nk'ayo, kuko niho twaje gitangura iki gikorwa ngaho iwacu, nkuko ariho cyari gitangura ku wundi mugabane w'isi mu bihugu byinshi. Ari nta bandi bana bari nari bwa jane hanze cyane bwari bwa mbere tujya muri ayo mahiganwa uretse yuko je nashaka kuronka kanye ko kuba mu bindi bihugu ariko kubwo imvo zo gukunda igihugu no kumva yuko hari cyo nakora kugira ngo mfashe mu bijanye no kurera urwaruka no kugwigisha ibintu bitandukanye fata ingingo yo kugaruka mu Burundi.
Abantu benshi baribaza bati none byagenze gute kugira ngo nyuma yaho umenye yuko babuze wabasize inyuma. Bamwe baribaza bati kuki wasize abana bakiri bato inyuma utaza amaherezo yabo canke amarengero yabo ntikoba kwarabaye kubata utazi amakuru yabo yaho boba bari ni naba hari ikibico baca bashikiye.
Oya sinabataye ngira ngo kugira nze ngaruke Burundi nashe kukorana n'ababiraba bari bateguye ico gikogwa barashoye kumenya ko abana batorotse nanje nza kubibona n'iro turuvye ndi umwe hanyuma barashaka gukora intu cegeranyo barabona yuko ataruhara ndabifisemwo kuko twagerageje guhamagara abavyeyi baratubwira ngo nimuhumure bamaze kumbwira ngo duhumure nagiye kumenya reyerema rero yuko boba abana babe informye ko bafashe decision yo kuguma hariya niyo mpamvu umwitwarariko nawe ugize muke kuko kandi abazungu barambiye bati ushaka kuguma hiyo cyangwa ushaka kugira ndababwira toya jewe nshaka gutaka kuko urumva nyimba abana bahisemwo kubikora bataneguje bagahitamo kuguma ino sinumva sinomenya naho ndanabatorera ariko abo bazungu bari bafite umwitwarariko ko kumenye ko nyimba abana bari mu mafamiye yaba yaje kubatora bamaze kuvyumva ko bakiye bavuga bati nta kundi wowe ko tumaze gukora abatohoze tugasanga nta ruharo bifisemo niba ushaka kwitahanye wo kwitahira hanyuma bandanye icyo gikorwa umva kuyobowe kubandanya kugikora.
Ego none aba bavyeyi nk'uko bivuze mwanose amakuru yuko ubwo rwaruka rwavuganye n'abavyeyi babo rubabwira ibyo bariko barakora canke rubabaza ibijanye no kuguma muri Amerika tubwire muri make ingene icyo kiganiro coba caragenze hagati yabo bana n'abavyeyi babo.
Kugeza ubu sindashobora kuvugana n'abavyeyi ko nakubwiye nashitse cyo kumugoroba sindashobora ndacyaruhuka urumva ko narushe mu mutima cyane gose kubera ibyo byari bimbaye ko ntabyiteguriye nshikane no muhira ndushe hanyuma ndaruhuka uno munsi nibajije ko nshobora kurondera abavyeyi kugira ngo bashobore kubwira icyo bavuze hejuru y'icyo gikorwa kuko nabo ubwabo gushyira kuri ino saha nta na kimwe baraza kumbaza ni ukuvuga yuko ata mwanya ndabonana nabo ngo tuvugane kugira ngo bashobore kumpa umuco w'ukuntu baba baragerageje kuvugana n'abana kuko nibaza yuko igikorwa nk'icyo ni ikintu umwana ashobora gufata decision ko kimwe bo mbona umengo barakuze abafite imyaka 17-18 kuko nkiri niyo aba barambajije si woba wibaje ko abana babikoze kugira ngo bakubabaze canke bakugirire nabi nabo icyo nababwiye ati muri jewe numva gusa mbabaye kubera ndabaye desuho nabyo narinda biteze ko ati nabyo narinda biteze ko baca barambwira bati kumbure abana bashitsi babona hari tentation yuko boronka ubuzima bwiza gusumbiye iwanyu ati babona kugumino ariko ndabwiye ati ntiyari imvu kuko abarundi benshi bari mu Burundi kandi bamerewe neza hoba ikibazo kimwe cyangwa ikindi mugabo ntampfu yari gutuma baca baguma hiye kuko ntawe uri kagabiruka inyuma ntawe uri kararaba ararondera kubagirira nabi niyo mpamvu jere na cemvuga ati iyo bica hose nuko noshobora kubaza ababyeyi bakamu muco niba barabibafashijemwo cyanke ho bari n'ubundi yabibafashijemwo ari uyu muntu akabimenya kugira ngo bikure icyeye kuri ekipe yacu yose nkuko twari twamaze gushika hiye.
Igipolisi cyo muri Amerika cyo bacaragerageje guhamagara abavyeyi babo kiravugana n'abavyeyi babo mu Burundi.
Bo kubera abavyeyi b'abarundi ata ururimi nagize byarangora kumva ibyo bariko barambaza neza ko nagize imana ndaronka abantu bamfasha kugira ngo nce gutegera icyongereza cyabo neza nubwo ndakivuga ndumva ko icyongereza cyabo kihanitse cyane baragerageje kuba borondera contact z'abavyeyi kugira ndababaze bamwe mama cordone bamwe bambwiye bati nuko ni natwe bwacu ntituze abana bari boba igice boba barimwo ariko hariho abashoye kumbwira ati humura kumbure ko bafashe iyo ngingo hari gihe boba babonye yuko aribwo ubuzima bashobora kubamwo hiyo numva nsambaye n'uburemye ko abazungu bari bashaka kumenya yuko boba bari mu minwe y'abantu canke boba bazimiye kugeza kuri no saha ndi kuvugana n'abavyeyi numve koko bampa umuco kumbure wotuma ambira icyo nshikirije kiri Claire cyangwa bwabo bashye kubyivugira bakabyivugira.
Eh, uratubwiye ko polisi yo ngamura America yabitohoje iravyihweza muranaganira barabona yuko taruharo wari ubifisemmo. Kuri iki kibazo nyene polisi yo mu Burundi yoyo haramakenga canke woba wumva ufise kubijanye n'ubwo gwaruka n'ingene byo bavyaragenze muri America. Ni ikihe kintu wobwira abantu bo bafise ikibazo kijanye nuko woba waragiye mu mahanga ugasigaye gwaruka kw'abarundi wobishurute?
Ikintu no babwira nuko mu majambo make nari nabajanye kugira baserukire abandi bana b'abarundi muri ayo mahiganwa yarabaye bwa mbere kandi no ku bintu by'ubuhinga bwa none. Ngira ngo ikintu no babwira kimwe nuko abo bana uko bagiye na jisi ndabitegera cyane ko nibaza ko ari kinyegezwa cy'ukuntu byaba byarateguwe nyuma y'umugongo w'iwanje nsa n'uguye mu kamashi kimwe n'abandi. Niyo mpamvu bamaze kubiromarika naje nkaromarika twagerageje ibishoboka byose kugira ngo abo bana ba cyangwa ababyeyi bobe baduha umuco hejuru y'ibyo bintu. No babwira yuko abarundi bohumura kuko nta abo bana igihe bashobora kuboneka yo bamahoro bakashobora gufasha abandi bana kuko bahigiye byinshi twahure n'ibindi bihugu byinshi. Hanyuma ikijyanye nuko naba mfise amakenga hino mu Burundi, nta makenga mfise kuko ntacyo nagiye nononye, nta muntu n'umwe dufitaniye ikibazo. Na eka koko n'amahoro ko numva igihugu cyanjye ndagikunda, ndi mu Burundi nguwe neza. Niyo mpamvu naniyumvira uko nashobora kumfasha muri iyo proje abana bakamenya ibintu byo kubaka amarobo bakaba baba injeniyere imiryango yuguriye kuri bose.
Ni iki witeguriye gukora mu gufasha kumenya ahubwo gwaruka ruri, haba ku rwego rw'igipolisi muri Amerika cyangwa ku rwego rw'igipolisi ngaho mu Burundi? Witeguriye gukora iki mu gufasha gutanga umuco muri make?
Jewe personnellement nkuko natanguye ndabivuga ikigi ebambajije navuze ati umwana ndavirugero rw'abana b'abarundi kumwene bangana bari bakibato kuko urabye icyo gihugu kumwene nakibonye naje bwari bwa mbere ndakigezemo. Ariko nabonye hari itandukaniro rinini yari hari ukuntu abantu bitwara cyangwa ukuntu abantu babayeho, novuga umuvuduko w'ubuzima abayemo. Mbona ko abana iyo bica hose nubwo baba baratorotse nibaza yuko cyane bashimye kuguma hiyo kuko gutorokaho n'ikindi ni jambo riremereye cyane. Maze kuvugana n'ababyeyi bakampa umuco niba bafise umuco hejuru y'ibyo cyane bakaba bafise koordoneza aho bashobora kubatora, nibaza ko byoba byoroheje cyane rwose. Ariko nagira mfatira akanya ko kuvuga yuko abariko barashaka gucafuza igihugu bavuga ngo abana bagiye kumbuza umutekano muke, ikimenyamenya nuko jewe ndi mu Burundi amasaha tuvugana ndi mu Burundi ndi mu muryango naciye ku kibuga cy'indege ntawa nkomakomye n'amahoro mu Burundi bwo kwitwaza ibindi ko bari bashaka ama opportunity yo gushika hiyo bakashikayo. Ariko ntibovuga yuko bagiye kumbuza umutekano muke. Mu Burundi turi amahoro, tumerewe neza, nta kibazo gihari n'aya magingo tuvugana jewe naragarutse ndi mu Burundi kandi niteze kubandanya nofasha abandi bana b'abarundi kugira ngo bige ubwo bumenyi bashobore kubukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose no kwiteza imbere mu by'ubumenyi.
Arakoze. Ni Canisius Bindaba no mu Burundi wari uyoboye ikipe y'urwaruka rw'abana b'abarundi bari baje mu mahiganwa inaha muri Leta Zunze za Amerika bakaza kuzimira, yari kuri mikoro mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Turacyari mu Burundi kandi ikipe y'igihugu y'u Burundi y'umupira w'amaguru intamba mu rugamba y'abakobwa imaze kwivugana ikipe y'igihugu cya Djibouti nakayabo ibitego bitandatu byose ku busa kuri stade y'umugangara Dovikoro gasoye Bujumbura. Uwo mukino ni w'amajonjo yo gushakisha tike yo kuzajya gukina mu ijambo y'igikombe cy'isi cy'abari munsi y'imyaka 20 kizahatanirwa umwaka utaha i Paris mu Bufaransa. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye uwo mukino.
Ugo rukino rwo ku rwego mpuzamakungu rwatanguye umugwi intamba mu rugamba vyibonekeza kurusha umugwi serukira gihugu wa Djibouti. Igice ca mbere carangiye umugwi w'abigeme b'intamba mu rugamba bafise intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Djibouti. Igice ca kabiri naco nyene catanguye umugwi intamba mu rugamba ufise ishaka ryo gutsinda ibindi bitsindo. Ivyashobotse kuko intamba mu rugamba ziyongeye ibitsindo bine, urukino rurangira ku ntsinzi y'ibitsindo bitandatu by'intamba mu rugamba ku busa bwa Djibouti. Muri ivyo bitsindo bitandatu, bitatu vyinjijwe n'umukinyi umwe azwi ku izina rya Nahimana Falone, umumenyereza wabo bigeme b'abarundikazi batarenze imyaka 20. Nabo nyene yashinje ko bakinyi amenyereza bakoze ibyo basavye. Daniela nibimenya avuga ko no mu rukino rwo kwishura intsinzi bazo yitahukana abakunzi b'umupira w'amaguru bari baje kurorera ubwo rukino na cane cane abakenyezi n'abigeme batera intege umumenyereza na Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi gukora ibishoboka kugira umupira w'amaguru kubigeme utera imbere. Urukino rwo kwishura ni mu ndwi zibiri hariya mu gihugu ca Djibouti. Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nega sujya mpungu yarapfuye amatwe.
Kiga. Nega wahora he.
Joke.
Sa.
Kwaje haya masa. Munda kwete shaho tujana. Ati ho dero kaganira kera.
Ah, ikuma. Ingusha. Wairukana kera.
Ya bwa bundi
shaje. Uwa rusaka note.
Eko joke ya kera.
Ubuswe na kabomba. Mazimisi naronga na gatabi.
Kwa ugea ndakumbe. Sha, kandi uwe joke ndakumbe. Leo kinzira muchi. Ivzio vya gatabi nara hebze.
Sha.
Ego.
Nagila ndakumbe iresha. Ndazikuru mugumu.
Oya.
Enda kwejewe. Zinigera mbura narimwe.
Jewe ndakwe ukizio vya gatabi nakirava. Kana wega sha joke. Ushaka kukagaheba kuko burya nta majyari mu ndakurahiye nibyo
aho gashidiyo ibyo uri kurambarira ni vya kweri reka sha kwigirisha ingo tuje hajya hefo ndagukwege n'imyotsi nibi ugarura ubwenge
n'ukuri kose abandi ko ndakubesha joki
no
gusubira ku ishuri narasubiyeyo imana baranyakira n'ubundi gakanyasuye muri ekipe y'intamenwa
papa apana cite kabunduru muhimbi rikweri
kube ndumuhimbi
hanyu mugenda wenyene ne wabwira nanje tuja
oya n'ubu ntiyararengera najo kiri kandi yo sha ubugize neza kuko ndazi ko ni yera hamwe yo kubona ugarutse muri ekipe byo mujyohera cyane wari umukinyiza joke
ewe ngira ngo washa aho yakubona yaciye agusimbira ko aragusomagura
oya ntiyasomaguye ahubwo yarampanye hari mpamvu ziganu nshanshika umunyeshuri mu bandi
apa
kandi ubu ndajya no mu mayantrenema kuri kwami
ushaka nanjye nzoze nkubitwe n'umwana w'umukobwa bagwara barorera
ndi yakubariye ko yo gukubita gajuti umwareze amashuri yisumbuye nkatwe ndi yo bakimukubita
reka shano maramara hewe siwe wambariye ngo yaciye aguhana
nijya no mvi nkone
none atankubise ikindi gihano yompa n'igiki
jewe yampaye guharura ibyatsi hamwe ku kibuga cy'umupira bagwara bace baza kumfasha mukatwe twa tuhamaze
hewe
kanjya mwishure nk'abandi
uvuze gwara
eh
nca numva ngomba kudahwa kijya gihimbiri sinifuza no kukibona
tinugishaka kubona gwaraga joki
apana
uwo menye ukuna kunze kuri rijya shure basha ntaco wosubira kuvuga ndakurahi
cidio nicyo pana shaka kugwanciye ndabire
urakaba utarima yoko nakaye sinari nyuma
she
inzoga itabi narahebye
eh ndakubwire gashite wari amaze kubikirofa ubwenge pi
ubwo nawe urabiheba
wewe ndabandanya kandi warugeza ahantu ronke ibintu utarushe none genda usinywane n'inywane wa kirofa
hewe nukacankureke mugabo kuneza yawe wozo ugasubira mu ishuri ukiga biguro nka wivye ni kabiri narimo ukabizira.
Hari myemata yawe nakwitegereje kera ingene birenze ishuri n'ukuri ndebera y'igikwerere cy'umugore reka mwana w'abantu kwitwenge ahubona nijye nkimara ku isuka ya jenyene bona hari ibyo kunshimira
kandi rero mata
sabe
burya abagabo bacu nicyo tubirererako nk'ubusanga ndebera ariyo gwahi
oya sikita mama yo karimwo ngira ngo yagiye kurondera hagurano dufaranga agurana amafaranga yiki ariko muri uru rugo ruraho rusigara umunyaka mushobora kuvuga ko mugurana amafaranga ahari mwebwe mwogurana abandi
reka shareka we niyumvise ubwo bashinga nawe baduciri
baciye uru
amfa kuri masinzi nuko bazonyemerera gutera
ariko urantangaza ndagutanga none abashinga nawe bamaze kubabwira ugwaciwe ubandanya urima
ndi manikare jewe nzoreka ari umushinga ntawe wanje wenyene wenyene mbujije gusa
abandi rero murabaga
n'abandi bashinga ntawe bobo twasanze baciugwa ngo ndagonde kubera ishari reka reka ntiwashobora sa
mbega hewe
sa
ko abashinga ntawe bacimanza kuri uno mutumba wacu ukubazi uwo bagirisha ari yo barinda
siki nimba waruje kunsakamo amajambo nacu ntorako mugabe ico bumenya cyo muri bo kuzuyemo baba nkunguka
nkura ntwenge
twengere mwana w'abantu
naho wavuze ko atakajambo ndakuno bako ahubwo nakumbiye nakajambo
wa mugo nuzoje kunkorera ntibishushe ndazi ko abagore bino mu kazi nsako
oya vuye mu bashinga ntahe ubu ntogeze mu bakenyezi
bose nibamwe
rega bwa bundi n'intore zisigaye nimwe na ndebere gusa
umviriza wa mugo nkabara sinchuti yanje ubandanye wari kuraja undeke nipfire nawe
nukuri nka kwemerera kufa nabi kandi hari haba fashion kuri no mutumba na utatwemera
aho ntaburi kuranyagira
bamuhanurwa mwumve mushiraho intahishize
aho rero ico gikwimuhiri wawe nguje kumanura
eka sico ndakubwiye jewe numuntu anciri yagace kuri kurari mangaha mwitu
byabana
kandi bamaze kubahagarika cyanumva sinoreka ngo mugume mwongere kibi mukindi
umviriza ndakubarire ndaharima umva babaye aze kunyaka isuka rujya rubanza nago wabaye ugwa karenganya gusa nta kindi
guma ndakubwira mbega none gashira amatama ko numva nyabashinga ntawe babwiye umugabo wawe ngo bamuhe urupapuro agende imbere ngo akanka yankiyike
arakabona yanse ubona yo kunguruza hoho abo nyene si wowe ugaruka kumusura
ariko amata muri umupasoni ubwo woshima ko abana bawe bobaho nka kujya mufasha abana
bawe ariko urabacira imitsi kuzima umviriza ndakubarire
uba nirengani
urazi yuko ari abantu bita mu bitabara
oya ndagasaba turabaze
umviriza yumviriza ninareka kuharima canke ndi badusohora muri rya rugo niwe n'umugabo wawe muzoca muza kugwinjira
Wara, nikukuvuye mu kibuga. Uratekereye handi cyane nibindi?
Oya vraiment, ndakomeye. Ariko nashaka kubasaba. Ko twagize ama physique menshi. Tugeze ngaho entraînement, tubanze tuvugane.
Ubwo niwe wabonye ko Gideon yarushe. Naje nabonye ko ariko arina natagusa. Andrance yagabanutse. Mugabe ibyo byo byose. Wabona umupira ko awumetrize.
Sinanze ko nawe wabibonye. Jewe mugabo. Turi kumwe nawe ndumva ko mfisa mfisa mahoro kuko pasi yiwe izitombere kweri kweri
okay utushaka rero muruhuke gato yituvugane tiyahezo kuko bwo kwiruhisha cyane kandi mace ari vuba
na cyane cyane mademoiselle mubabwira ibyo gucerwa kuko baje kare naho twokora isaha imwe byo babikwiye
okay nibyo nimugeze ngaho hanyuma muze hano mwese tuvugane
basha nimunyaruke Nimunyaruke kugira ngo tunyarutse gutaha.
Jona gomba kumva ijambo rya Gideon. Atubwira ingene yiyumva mu gihe yaramaze imisa ataza kugira entraînement hamwe natwe.
Jewe vyukura ha mumbona ngaha muri mwebwe. Fise udutima tubiri. Ubwa mbere ndaneze bidasazwe kuba nangarutse ngaha muri mwebwe.
Tubwira gatima kagira kabiri. Nako tusikiye.
Bo agati magira kabiri nuko numva ndi kimaramare
imuchache kabandanye
mvuze ko ndi kimaramare kuko nari najaye nyabahururu ngomba kwikura mu gumwiza nk'uyu w'intamenwa
wari wapoteye kweri urambwira jokene wamaramaraze
kandi tuzomwakiriza yomi igihe yo kwihanura akazi
Mukurangiza yena gira mumfashe nshimbiri umuvyeyi Prof Niera we yaciye kuri tino kumabuye kugira ngo atabare ubuzima bwanje hamwe no bwa ekipe y'intamenwa.
Bira gahoro koda.
Nanje ndakengruse cyane cyane entraînement mejeje kubona ngaho ku kibuga ndabona ko aho tuzokinira. tuzotaho kanitsinda
tere imbere tere imbere tere
imbere kwaje
intsinzi ya
kwa ntama yari yazimiye yazimurutse muze tugenda hajya kwibara ndabaga fana kamwe kamwe hanyuma isigaye tuvuganira
naba naba uriwesh uriwesh
ariko gayi abana baho bari ikunda ubu rero bari babonye iyo turi baca barasoboka kwigaburira kandi atacu babikoreye reka ndabifungure jewe nzi no kubona
mbe mata izo njye uri kurya uzikuye hehe basha nite ko ari zo wiyaruriye
mbe aho niyarurira nikuke naje ndagezaho namwe munyarurira jewe kuke
oya data wanje ngira ngo urampinda
ndakuhenda kuwe
ngira ngo nivyo kuye mu isafuri ya mata
nukuri urambabarira namye ngira ngo nivya namye ngira ngo nivya binepe byabana bashitse bigaburira kandi batabibiye kuye
no
kiretse ni baba baciye banyinyegeza kuko bazi ko bagira bajya ivyo batarunde
none ko mbona ndazukira ugira ko ndaza ko niko ndagusaba ngo dusangi
none nimba ari wowe waruvyigaruriye wari wateguye ko musangira nande ko mbona ibiyika ari bibiri ngo dusangi ibi ni vyahera ndazana ibindi
kubandanya wewe watanguye umugabo sinzi icyo wihonza kugikwigwaye
ndebe komba nukano ya maza ubwo nuko ndagutesheje gusangira no wifuza ka munde no kumaje ndarenga urugo gacuza nabandi musangira oya mbali ko wikanuza maza
oya oya bibira kema tabavira ega nuri yinjareka
niko kumbuza kujya vuko waru bibikiye ndamutegurira ibindi ndawe ko ugira amahoro
mata nta mata nta mata ariho ngupfume basunywa
je nywa mata muti ko yananiye kuva kera cyane ni kuko mbwiye kunywa mata gandewe
mbega basha mubona nkaje
nagiye niko
nyabura kujya kuri hagarika mu rugo ahonza ndakubona yo
izi njye zirimo iki gandewe ngene nzabyigira kunywa yo ubwo ndetse irimo ishano gandewe ndebe
nta makare muzinkaga mata muri abagari muzinka kugira ngo uyake urabe ko wabiruka
ryari ishano ga ndebe erega niho numvise akanuko kadasanzwe nagira n'ibindi
mata amafumu gatamara amazi urabe ko
wadavuye gamana ya yo uranyice ndebe
mama wese ijya amasi y'amatama urabe ko wadavuye
ndapfuye gamana ya
ahariho hano ku
ayo mazi naronze ibijumbe cyo kandebere niyo mpaye ngonywe yo ndatanguye gushuba mu nda yo
murya amase
murya amase niko ndari kugenda wiye ndiko ndasha yo bige nawe warupfuwe nduvume tujana ndapfuye
igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
turabashimiye studio ijambo ibujumbura mu Burundi namwe nshuti mwatwumvise kuri uyu munsi twongeye kubashimira tubifuriza mwese weekend nziza kuri mikoro hano i Washington kuri rya America mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza.